Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi, mu bihumbi bya mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mu bihumbi kuri FM 104.3. Mwe neza nshuti mwese, namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire bacu ibibazo by'ingwano n'intambara z'urutavana ko cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika, tutibagiye intara Afrika y'ibiyaga binini, cyane cyane umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Abashinga ntahe twatumiye rero n'abantu bakurikiranye hafi ibibazo bya demokarasi hamwe n'ibibazo by'indyane n'intambara mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Turi kumwe n'umushinga ntahe Leonard Nyangoma. Muri aho Nyangoma?
Ego ndaho Frederic. Kuramukije kandi ndamukije nabo dusangira ikiganiro Paul Nkunzimana na Diomed.
Kuramukije
kandi n'abarundi bo kuko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Professor Paul Nkunzimana. Paul, muraho namwe Nkunzimana?
Ego muraho, mwaramutse neza. Ego ndamukije naje aho turi kumwe muri iki kiganiro kandi nkaba ndamukije ariko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Diomed Misigaro. Muraho Diomed Misigaro.
Mwaramutse Frederic. Nkuko abandi banguriye babivuze, nashaka kubaramutsa, kuramutsa Nshinga Ntahe Nyangoma, ndamutsa na professeur n'abarundi bose bazo ariko batwumvira.
Reka nibutse ko Nyangoma Leonard muri iki gihe ari mu gihugu cy'u Faransa, mu gihe Paul Nkunzimana ari muri Canada, Diomed Misigaro ari muri Tennessee, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashinga ntahe mwese turi kumwe muri iki gihe mu bihugu byinshi byo muri Afurika nka Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Libya, Somalia, Sudani hamwe n'ahandi, hari intureka ya politike kandi iyo ntureka si intureka iriko irarangira vuba canke yatanguye vuba, kandi two kwibagira nk'uko twabivuze mu buseruko bwa Congo. Inyandabuvano nyamukuru muri rusangi ni iyihe? Reka dutangure kumushyira ntahe Paul Nkunzimana.
Eko murakoze cyane. Ikibazo cyerekeye ika by'ukuri ikibazo gihambaye cyane rwose, kubera yuko Afurika iri mu igizwe n'ibihugu byatwawe n'ibihugu by'amahanga mo colonisation. Ubwo rero ibyo bihugu ubwa mbere byatangwe n'ugusahurwa ibintu byinshi, ubutunzi barasahura n'abantu bakaba badandaza nk'ibintu bakabatwara mu bihugu bya Buraya, bakabatwara mu bihugu bya Aziya, na cyane cyane mu bihugu byo muri Amerika, muri Amerika y'Epfo, muri Leta ya Ruguru, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bise igurishwa ry'abantu. Urumva rero kuva ibyo byose bitanguye, ibyo bihugu rero byo muri Afurika byarakoronije, ni ukuvuga abanyamahanga baratsibateriyeho, barabitwara, barasaba ubutunzi. Hanyuma rero umuntu adafashe igihugu kimwe kimwe kugira ngo turegere ko hanyuma kuva tuvuge icyo gihe igihugu abanyamahanga b'abanyafurika batanguye kwizihiza ibyo bihugu harabaye n'intambara z'abanyagihugu barwanira kugira ngo ubwo busuma hanyuma no kwicara muri ibyo bihugu ntibibandanye ariko mugabo kubera ingufu z'abo banyamahanga b'abanyagihugu izo ntambara ntizashoboye gushika ku kintu kiboneka.
Uruhara rw'abakoronije ibyo bihugu turarugaruka ko ariko nashaka n'umushyirantare Nyangoma nawe nyine atubwire ikintu yibaza cyo ari inyandamuvano y'izo ngwano n'indyane ika uruhagarara rwa politiki bitavana ko cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika.
Urakoze kuri icyo kibazo nk'uko mugenzanje Paul agiye kubivuga. Ni ikibazo keneye yuko insiguro nyinshi sinzi ko muri aka kanya ujya kuduha dushobora kubisigura byose kugira ngo abantu babyumve kuko birakenewe. Hari umugenzi ukunda kujya turaganira rimwe niyo yigeze kumbwira ati n'ejo n'ejo ubundi ubonye ahari ingwano ahari imigwano uzorabe igituma uzorabe ikiri mu kuzimu muri ibyo bihugu hanyuma ndaraba ndaraba iwacu mu karere iwacu cyane cyane mu gihugu cya Congo ariko ni nka hosi ndaraba mu bihugu byo mu burengero bwo muri Aziya ibyo bita ngo proshoria wo mu Aenoria nsanga hosi mu bihugu by'iwacu ngaho hafi mu biyaga binini hari ubutare bwinshi cyane kandi butaboneka mu bindi bihugu bya rutura hariya naho nsanga hariyo akamoto petrole na gazi ibyo nshama kirumba bwa byose muri aka kanya inkomoko z'izo njyane kuba izo ngwano kuba abazungu bakiza kutuganza kudukoroniza baje bazanywe n'amarongo baje barondera ubutunzi baje barondera abantu bakoresha bakabahembe n'icyanikize cyanke ntibanabahembe ariko icyo gihe mu nyuma abanyagihugu barashoboye kujya hamwe baragwanya ababakoroniza babakoroniza ariko turaronka ukwikukira ukwikukira mugabo kudakwiye kwikukira muri ibi bya politike independance sans décolonisation uri kubaza mu gifaransa hanyuma baca bararondera mu zindi nzira bacamwo niho n'imvugo yacitangura guhinduka mu majambo yakoreshwa cyo ndibuka mwaka w'igihumbi kimwe mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itanu mirongo itandatu gushyika mirongo irindwi icyo gihe twaraharira tukavuga neokolonialisme ijambo imperialisme ariko mu nyuma kuva mwaka wa mirongo umunani ibyo byaciye bitangura kugabanuka batangura no kuvuga yuko ngo ingwano ngo ziri muri Afurika ngo ni iby'amoko n'ingorane ziri hagati y'abanyafurika ngo n'imigenzo yabo imico yabo ngo niyo ituma badatera imbere bucanke biva ku kapinga yanjye kuri ibyo bya regionalisme. Aho rero ni mu ntumbero yo kugira ngo ntitubone yuko izo ngwano bari inyuma yazo kandi bagakoresha n'abanyafurika bamwe bamwe.
Icyo ni ikibazo muvuze kituhava tugaruka ku kibazo gihambaye cyane rwose ariko mushyira nkaye namwe Diomede Misigaro mwebi mubibona gute izo njyane zo muri Afurika.
Murakoze Frederic kandi ntabwo gushimira abavuze imbere yanjye kuko adonye urutoki ku bintu bitari bike ariko nagomba ndongere ko akantu kamwe igihe bashika abo twita le colon baje bafite politiki imwe divise pour regne barasanze muri Afurika ego benshi muri twe muna rwo twari tuzi ko twishyuye ku gahiye nk'ibyo by'amaminere bariko bavuga izahabu n'ibindi hariya mu karere k'iwacu n'ahandi hatari hake hari ingwano ubu ariko cyane iyo politiki ya divise pour regne kugabura abantu kugira ngo bashobore kubatwara byarabandaje n'igihe twibajije ko tumaze kubona ukwikukira usanga rero abantu ako kantu karabagumye ko bakagenda bagafata nk'abantu ukoko kamwe bakabagira abasoda bakanabafasha ahubwo bakajya kurekika kurusha abandi bakanabereka ko muri ako kace ari bo bantu bafite ijambo abandi utajya bafise ni nabo babandarije baca ko usha nawe independance ishikiye independance rero yashitse abo bantu baramaze kuhaba ukazi karabaye ni nabo n'ubu igihe cyose bo iyo bononye bari inyuma yabo kuko nibo bantu nkabonyine bandi bishinikiza ko n'ukorona kuva kera ubu rero iby'amaregion n'ibiki nk'uko Nyagoma bivuze biza byiyongera ko ariko ni ka kantu ko kubona ko nk'umwana yakuriye muri ayo mata ari wabo bakuze bashigikiwe nabo nyine bari baje bakono yumva kumengo nibwirizwa yuko amakosa se yakoze atatuye no kuyabona akwiye kubandaya ibizo ngo amere zihari zuko amwe bavuga batoya ibyo none ka byaronorekaye ibi nibishobora kubandanya no kugwanira agateka kakira mu kabundu kugira ngo twese ingwanzi zize mugabari yanavumva ngo twabivuze barakomeye bamariko babarya tireka reka ndimubembere ndimubembere niho rero hageze uko hagiye habaho abanyafrika bicara bagaragaza guheza ikibazo muginzira yose yama ibura
tugarutse kuri mwebwe Professor Nkunzimana mwavuze uruhara rwaje gukoloniza ibihugu byo muri Afrika warangwa ingwano ariko murazi ko ari ibihugu byo muri Afrika byakoronijwe ariko bitarimo ingwano ivyo ntivyo biva ku butegetsi cyane cyane ku ntwaro zitandukanye ziri muri ibyo bihugu
ego bon ariko mugaho nasaho wifurima gatoyo uko ibyo tavuganiraza ko bigoye kuri yuko umva bifise inkomoko hanyuma n'inzira zafashe bo mu ntango nareko ndavuga yuko mu myaka ya 1963 niho abanyagihugu batangiye guhaguruka hanyuma kugira ngo bikure ko intwaro z'abanyamahanga urumva niho abo banyamahanga batanze ibyo bise ukwikukira ibyo bise independence kuri ukuri bose independence kubera yuko babananije bafise ukuboko ku butunzi bw'ibyo bihugu kumva abanyamahanga bakihashika gushika n'uno munsi ntibarahava uba muri icyo gihe batanze independance batanga idrapo batanga umukuru w'igihugu batanga ururirimbo ruhagize igihugu ivyo n'ivyo gusa byonyine hanyuma rero abanyamahanga basubirirwa n'abirabure cyanke n'abarabu umuntu arazira aho igihugu biherereye uba rero uba by'ukuri nta cyahindutse icyahindutse gusa ni uko kugira ngo bahume amaso abanyagihugu batatse bise independance ariko ubwo atariyo na gato uba abanyamahanga nibo babandanije bakoreka abo birabure cyangwa abo barabu
muriko muvuga ko ibihugu byaronse independance atabwigenge bifise
kuri uwo munsi by'ukuri nta cyahindutse na kimwe ubu rero aho ubunye kubera ko amasosiyete akomakomeye ajya bita ama multinational akorana na banki y'isi yose ikigega mpuzamakungu FN kuva 1995 n'ishyirahamwe ry'abanyaburayi kuva mu ntango y'imyaka y'1999 ubu nta cyahindutse ni ukuvuga ubutare bwose ibitoro n'ibindi n'amagazi byose bibaranya bisahurwa n'abo banyamahanga
muriko muvuga mushikana we Professor muriko muvuga ko ivyo bihugu naho vyikukiye atabwigenge bifise
nta bwigenge bigira namba haba mu vya politiki kuko harabaye amaperiode y'amakudeta n'ibindi byose bizanyirwa n'abo banyamahanga gushika n'ubuye n'amapolitiki yose ahari ku by'ukuri kubera ko ibyo bihugu bitigenga ayo mapolitiki yose aba agirwa ni Washington aho muri agirwa ni Paris agirwa mu mahanga n'amapolitiki ni Bruxelles y'Europeyene n'amapolitiki independance amapolitiki ukwigenga ari muri ibyo bihugu nicyo gituma rero kugira ngo ibyo bintu byose bashobore kubandanya babisahura barondera ukuntu bagabura abanyagihugu bakabasha mu migwi bamwe bakaba ubwoko bu abandi ubwoko bu abandi idini abandi idiniya ugasanga rero bariko abatwara ibyo bihugu nabo nyine bakorera kuri kuko nibyo bibafasha
kubandanya
bari kutegetsi
mushi anaye yango ba leona mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose cy'ibintu byo babituma ibihugu byo hanze bigerageza kugabura abanyagihugu cyane cyane wo muri Afrika mwavuze ibyerekeye ubutunzi eka biri munsi mu kuzimu nk'uko mwabivuze ariko murazi ko mu bihugu bikomakomeye ivyo bihugu bifise ubutunzi cyane gose munsi y'ukuzimu byinshi birafite peteroli ariko indiane tubona muri Afrika sizo tubona muri ivyo bihugu
mugabo nubwo ho bivuze muri Afrika kuba twikukiye kuba cyane cyane bikwitwa kwikukira kuko ngo kuko pole yabivuze nta gihugu kirikukira kweri koko muri Afrika kiriho rero ngirango nta gihugu na kimwe gitaragirungwa kitagiyemo cyagiye mu mudugararo ndi ko uronka ubororero bwinshi uvuga ko ufite ubutare bufite ubutunzi butaraja mu sinzi ko urunga igihugu na kimwe nge narabye sinzi Tanzania ubuga na Tanzania ukura daho nyene gihe bari munyerere yaragitwara ikora akora ku buryo yitunga risabikanya mu banyagihugu daho nyene baramugoye cyane gose ku buryo ubutunzi bwagumye bwa Tanzania buzingamitse nta ndi wakimpa ndaguhera bo nibamba n'icyo gihugu ndaguhera ku birenga 50 byo muri Afurika ibihunga byose za Sierra Leone za Mali Algerie Maroc Sudani bayicemwe ibihugu bibiri nayo nyine n'umugambi bafite yuko ibihugu binini binini nka byose bazobicamwo ibice ibihugu byinshi bimwe bita balkanisation Congo Angola ntagihugu na kimwe kongera ko nuko abagerageje abarongozi abakuru b'ibihugu bagerageje kurondera kwikukira koko kwa Afurika nk'abankuruma Modibo Keita Gasore tubirondera Barumumba n'ibiki abo bose baragandaguye cyane utagandaguye baramuburagije Mandela bamutunze imyaka 27 asohoka atakibasha urabona imyenda bagize Kadafi yaragerageza kwinagata ba Sankara uwadugije urutoki wese kugira ati ngomba ko Afurika yikukira baramugandaguye bamaze kwitwa abarongozi barenga 25 muri Afurika kupfa mu mwaka w'1960 bagomba guharanira ukwikukira koko urumva rero nta gihugu na kimwe nimuvuga ko gifite ubutunzi nikidafite ubutunzi nk'iwacu canke mu Rwanda hashobora kuba ari ahantu bashobora guca naho kiba kidafite ubutunzi bwinshi baca kugira ngo bashikire ibyo bihugu bashikire muri ibyo bihugu bifite ubutunzi kama bifite ubutunzi cimeza ariko cyono kongera ko kandi ingwano zindi ubu kubera hari ibihugu bimwe bya muri Aziya cyangwa muri Amerika y'Epfo n'ahandi byashoboye kuduga byaganzwa mugabo birashobora kwikukira kuvuga ugomba tuvuga n'Ubushinwa n'ibiki birashobora kwikukira hanyuma rero ubu rero byaciye nabyo biza kurundi iryo tunga cimeza muri Afurika kuko birakeneye ubwo butare barafite amahinguriro barakeneye hanyuma rero bajya ba kera bahora batuganza babibona nabi niho rero baca batangura gutera ingwano canke umudugararo Somalire muri Kao Sudan bayigabuyeho ibice bibiri Centrafrique iri muri Kao Mali ni muri Kao n'ibindi kugira ngo abo bashinwa nabo ntibaze kwihako kuri ubwo butunzi Libya bayisambuye kugira ngo bashikire bujya butunzi ubu bayivoma ipetroli bayivoma gusa kugira bushikire hariyo abashinwa benshi hariyo n'abarusiya benshi ubu rero ingwano nyinshi ziriko wagomba ziba cane cane nibyo gutangira ibyo bihugu nabyo byaduze kare byari amashuri ubu n'imvizi
ariko nashaka na Diomede misigara mwavuze ikibazo cy'aba koronije Burundi bagabuye nk'abanyagihugu ugasanga bashira bamwe imbere ugaca usanga rero abandi babigendera ko ivyo ntivyo babiva ku butegetsi bubi ubutegetsi butabona kazoza butagira butagiramo indongozi
bo ivyo birimwo urakoze Frederic ivyo birimwo ariko cyane nk'ivyo bishobora nyango baje kuvuga byose ni nkavyo n'ivyo kabisa ariko ikibazo umuntu aguma yibaza ni kubera iki ibiba byose abantu bakubo hanze bakora bahera ku bantu nkatwe nyine muri icyo gihugu kuko barazi ko bitoko batanze independence ntabwo babandanya gukora nkuko bakora kera bica abantu abona baragenda bagafata abo bantu nakubwira ko bagize divise kurenya abantu basa nabo bashikiye ko bakabafata bati mwebwe n'ubundi turi nyuma yagenda ubona ari kibabaje kuvuga ngo bo bari abo baje badefande icyo twokwita baza bashigikira ugutera imbere kwabo barazi ko badafashe ubutaka bwo muri Congo badafashe ubutaka bwa Mali badafashe ibyo no hino hari ibintu byinshi bizobapfana ingwano ya kabiri yatanguye hagati yabo n'abashinwa n'abarusiya n'abandi bariko baraza za Brezil na Afurika y'Epfo ko nayo nyene ndovuga ko ihejo gatuye muri Afurika ni ukubera ko hari abandi bantu mu gihugu babandanye gukorana nabo ingorane tugifise uyu munsi kandi zitazohagarara vuba nuko nk'uko inyama ije kubivuga uyu muntu wese atugije urutoka akavuga ati ndabyaha baramutange bakamuhangaza ubwo bikibabaje tubona si bo baza barafisa abantu bameze nk'abacangiro babo bo muri icyo gihugu baza kwica. Icyo gituma rero tugura tute mbega umuntu yovuga ko uyu wayacu duhurira ari yesheke, mbega umuntu yovuga ko ry'amashyirahamwe yose tuba turi kumwe ari yesheke. Ni guti abantu natwebwe kubera ubukunzi bw'inda tutabona ko ariko bagomba kutubegera ku byacu, ukemera ukabegerwa kugira ngo baguhe ibigwanisho ubonye abantu wicara werekane ko ari wewe ari wo ukwiye kubandanya. Nubwo two ikibazo ariko turavuga nubwo twubandanya tuvuga colonisation neocolonialisme dere niyo tuvuga ko turimo nabo bantu bariko baragwana banga nk'ubu yabuze Nyerere hari n'abandi bariko baragwana bavuga batuya nk'iyo hageze nk'iwacu uko tutakwiye kwiherako abantu bavuga ati hako mutubwira ngo turabaye amafaranga duhaye amafaranga dukoresha amato turayibikorera tubona ibizoba dukoza yacu aho ngiye kure harageza nk'uko natwe tubona ko mbe tuzokoreshwa gushika ryari. Aba nk'ubu muri Mali, muri Mali hari abasoda barayo bavuze bati tugiye gupfira ngaha n'inzara n'ibiki, abasoda bariko barapfira ku rugamba ibyo bita ngo n'abayisilamu n'ibiki, turafashe ubutegetsi dushyire ordre muri ibi ibihugu bya mbere bibabwiye ngo ntimukore ibyo, n'ibindi bihugu by'uruhande bivuga buti natwe tugiye kubafunga ntimuzoronga icyo murya ntimuzoronga icyo mugirane. Nta n'umwe ashaka kugira ngo yumve ngira ibintu bimeze. Jyewe nize muri Senegal abonye metrize muri ekonomi muri Senegal ariyo kuri twiga integration, niho namenye ko biriya bihugu byose ubona bikoresha uruhera rukorerwa mu Bufaransa kandi byabonye independence y'Ubufaransa. Igihugu kitarimo ni Gine, ujya mugabo Sekuture yari yarahiye na ibibazo bidashoboka Sekuture yagiyemo, ariko n'ubushyika uyu munsi Ubufaransa rwabo rukorerwa mu Bufaransa. Hageze abo ariko barahari bavuga bati mbere kuki tukora uruhera rwacu kugira ngo kibaba n'ibindi ibara ryaraguye arabita ko abamuritarije bavuga cyo ya katubana nyine mu Faransa ntagandi cyane mugango bera kubwire muri make nashaka kuvuga ndi ikibazo kiri kuri abo batukoronije bafatanye n'abantu biwacu mugabo natwe nge tutarahindura ingendo n'ibintu bizomara imyaka n'imyaka kubera ko ubukunzi bw'inda bwa bamwe.
Icyo ni ikibazo gihambaye muhereje ko mushya ntaye misigaro ka kitushikane ku kibazo nashaka kubaza Professor Paul Nkunzimana. Biroroshye kudoma urutoki ku bandi, ariko umuntu ashaka kwikubita agashi akaraba ko n'intwaro zidasanzwe zimeze neza muri Afurika kugira ngo umunyamahanga ashike muri ibyo bihugu byo muri Afurika ashike ku mugambi ashaka, si uko intwaro nazo ziba ziri zijegajega umutetsi atazi yariko ararongora ika inzira ariko ashiramo abanyagihugu biwe.
Ego murakoze. Erega kuzukuri muri ibyo bihugu byose haba muri Afurika y'Epfo, haba muri Mali, haba Burundi, Congo, Samaliza, za Sudani, nuvuga abategetsi ngo nukwiraba abategetsi bahari bakorera ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga international ziri mu butare, ziri mu magaze, ziri mu miteteroli hose hose muri bya bihugu. Urumva rero ingorane zihari rero nuko biriya bintu bantu bava kwikutsa ibyo nibaza yuko abantu bobyikura mu mutwe kuko ntabyigeze bihaba kandi nanoneho n'abashaka yuko aba ukwikukira mugabo naho nyine ntibari bafite imigambi y'ukuvavanura n'ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga no kuvavanura ibyo twita imperialism ibyo bihugu rutura rumwe n'ayo bose bagandaguwe ntibari bafite imigambi babona yuko bakeneye ukwikukira mugabo ntiberekane inzira y'ukwikukira kuko ukwikukira nugutuma yuko fata ingingo yuko ubutunzi bw'igihugu buba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga. Uko niko kuyikukira. Ukwikukira ni ukuvuga yuko haba hariho demokarasi, ni ukuvuga yuko abanyagihugu bafise ijambo bagatunganya igihugu cyabo. Muri abo bose nta namwe bigeze bagira iyo migambi. Ni ukuvuga rero yuko nanone uraze burya ubutunzi bwose mu Burundi ngo nta muntu n'umwe atazi ubwo butunzi. Njyewe nageze no kubikora ko na carte géologique y'igihugu cya 1920 bya byose byanditseho byarimo byaba bya konta byarimo Burundi hariho amatoni imiliyoni amajana 280 ya nikeli amajana 280 ubwo icyo cyo mu Burundi nico nico kimwe no muri Congo cyo cyo no muri Mali cyo kimwe no muri Somali ndabo ndamahora zokwitwa aboneka ngo utunzi abanyagihugu twebwe abanyagihugu ijana na mirongo ibiri muri Congo hajyanye kandi akaba n'intuzenya akaba n'ama multinational y'Amerika abanyamerika ababongereza ababirigi abayahudi reka n'abashinwa n'abandi imigwi irenga mirongo umunani
nashaka mbaze mushika nta nyangoma ariko atubwire ivyo byose turabyumva ariko uruhara uruhara rw'intwaro mbi n'uruhe mu magorwa ibihugu vya Afrika bibonye
uruhara rw'intwaro mbi nta numwe yahakanye yuko hariho abanyafrika nabo bafise uruhara muri iyo n'ubwo buryarya muri izo ngwano ariko nk'uko Paul yabivuze abo banyafrika batwara ubu benshi akora nk'abacangero b'ivyo bihugu bya rutura usanga bafise rwagomba n'imitahe muri ayo masosiyete y'amasosiyete ngo mvuze amakungu bita amasosiyete multinationale ugahura nk'umutegetsi wa Angola umukuru w'igihugu cya Angola n'abana biwe bari igihugu bacoza amamiliyari n'amamiliyari ugahura baciye bayashyira bashyira bafata imitahe nko muri totale n'ibindi aho ndiko ndakwereka ko urugamba rw'ukubaguguza rutoroshe kuko urumva barafise inyungu bafise imitahe mu masosiyete akomakomeye mpuzamakungu yo mu bihugu vya rutura urumva n'ibikoresho ni n'abajera des entreprises ibihugu byacu ni nka entreprise y'ivyo bihugu nyene vya rutura abo nabo n'abajera iyo rero ntibihende ntibariko barahinduka uwo hinduka baca bamwica bagomba canke bakazana uwundi nico gituma ubona hariho n'amakambi y'abasoda abanyamerika bafise amakambi y'abasoda ashika arenga 36 muri Afrika ndibuka ariko n'u Burundi bwari bwavyemeye sinzi ko bwasinyuye bwari bwavyemeye baragutera ubwoba Uburundi bwari bwasinyuye amasezerano itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2014 yuko batoreka basuta abanyamerika bakinjira bagasohoka ngo hari igihe kera bagomba gushyira baze y'abasoda yabo hajya ku kiyaga cya Tanganyika ndabyibaza kandi ni umugambi nge barabaheba kugira ngo bashobore gukontorora Afurika yose yo hagati niyo mu buseruko ubu rero amabaze arenga maze militeri zabo zirenga 36 muri Afurika nta kindi cyazizanye atari gucungera kurereka kugira bashobore gusahura batera igitsure abanyafurika uzobyura umutwe bagaca bawumena bakaza baje ngo baje kurwanira demokarasi ngo baje guharanira amahoro ngo ibintu nk'ibyo bita resengerance humanitaire kuko Paul yabivuze hajya bijya bintu byo kuvugenda ngo gukingira ngo ugwa amahoro ngo muri Somalia canke muri Centrafrique hajya ni gukora nk'abacangero b'ibyo bihugu niko nubivuga sinobigambo byiza nukoresha turazi nyine igihugu cya Somalia bagitakanze kuva kera ni igihugu cyari kimeze nk'icy'iwacu bose bavuga ururimi rumwe ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi kama igihugu cya Sudani urabona nyine bakimanyemo bibiri kugira ngo bashobore kwiganzira cyane cyane kaya gahugu kepfo ka Somalia gafite ubutunzi bwinshi cyane n'ibindi nk'uko benshi babivuze turizera yuko bitagira byo turajya kubigaruka ko
turabigaruka ko reka mu nshinga ntayegemeze imisigaro mu kirundi bavuga ngo ute mu rwiwe umutiza umuhoro abo muvuga ko baza guteranya abanyagihugu b'abanyafrika ntibashobora kwamenera ahoroshe
no ashaura bitoye bamenera ahoroshe kubera ko abantu babategura gutwe bazi kuziba bwabo zoyinduka bakiyumvira abo nababo ingo zabo ngira ngo ariko bakibagira ikintu kimwe nuko gihe umubanyi iyo ruhiye babaryohewe iruhande nabo abandi baba batariye ubu ariko ugerageza kuzana izindi zankano ako karenganyo kaboneka zuba ryaka ntabwo nibaza ko abantu babyihanganira niho rero hava ingwano niho usanga abantu bavuga bakebaga uyu muperezida araje ashatse ko abanyagihugu bashikira ibyabo akitunganiriza ngo uyu ararashwe bagashyiraho ba bandi b'iwabo akaza abo bandi nabakubwira ko ari demokarasi ishyitse bafise n'ibinyamakuru bikomeye bibakurikira bivuga amakuru yabo ko kuva abantu baboneka batwara beza rabo mugabo karara ikintu coba kirokira kishigwa imbere umugabe ni muri icyo gihugu ukakira igikurikira ni kimwe ni uko yego nkuko bivuze ngo uce mugwiwe umutiza umuhoro n'abo bantu batwarira abandi bemera ibyo no kwita ayo makoro abanyamerika bavuga ngo di bituma wikura ku bantu bawe akibagira ko ibiri mu gihugu ari bya bose bya bindi bikehera bindi byo usangira bike mu mahoro abe ashaka kuvuga n'ikintu nk'iki uratuma urutoki kuri aba nabo kandi iyo abantu bamwe bamwe muri twebwe bakurikiye mu ishuri gatoya usanga aribo bica ku mukononera bajya banyarucana kuko nk'ibyo bintu by'amakoro biba nibo babikora agenda akiyumvira we n'abantu ngoma ntanga akarorero hariho ibihugu byinshi abantu batwaye imyaka 20-30
icyo ni ikibazo
kabamuyeho ugasanga n'umuryango wiwe nawe ubayeho nabi bamwe ugasanga batagira n'isabune urya mugabo twabanye iruhande muratwe amafaranga menshi yiwe yari hanze ujya muri Congo none ubu amafaranga yiwe yagiye
yegome icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose Diomede misigara mushikirije nashaka mbaze na Professor Paul Nkunzimana mbega uburambe bukabije ku butegetsi bw'abategetsi bo muri Afurika ubwo ntibwerekana intwaro mbi eka siho n'abantu bo hanze bashobora kuvuga ati kirita
zende baza yuko navyo kuvuga ngo intwaro mbi erega niyo z'intwaro mbi nabo nyene abo banyamahanga babizanye kuva ku ntwaro ibyo bita ngo bon gouvernement erega umva nta ntwaro mbi iriho by'ukuri mbona ni intwaro erega ntibavuga yuko ubusuma ngo yuko ari intwaro mbi hoya ubusuma ni intwaro nta kuntu umuntu ashobora kuyita ni gutwara intwaro uko uri afurika reka ntumbereka ntumbereka ibihugu byose bitako rya demokarasi aho demokarasi n'ibindi kuko ubu biratandukanye kubera yuko ubwa mbere hoho umuntu arazi ukuntu ibintu byifashe nk'ibihugu by'i Buraya cyangwa muri Amerika ni ibihugu hashoboye kubonekera umugwi w'abantu bashoboye kurwanya intwaro y'agakingirizo y'abafeodo hanyuma bagashobora gushinga ibyo bise intwaro ya demokarasi ya bourgeoisie ibyo muri afurika rero ntibyashobotse kubera iyo politiki nyine yo kuzingamika ibyo bihugu ku gusahura ubutunzi ibyo gusahura abantu yari esikavaje la fete kugurisha ibirahure ibyo byatumye ibihugu bigenda bizingamikwa urumva rero muri icyo gihe bakira barongera rero ukuntu bashaho nk'uko nabivuze ibyo bise ngo kwikukira bagaca bohereza abantu bo muri ibyo bihugu makavani baturuka muri ibyo bihugu bakajya ku butegetsi hanyuma rero bagaca babandanya babagira ya politiki yo nyine atari politiki y'intwaro mbi cyangwa politiki yo gusahura kuko muri kapitalisme nta ntwaro ngo ibere nta ntwaro nziza ibaho hari intwaro y'ubusuma hari intwaro yo gupfukama mu nda abakozi intwaro yo gupfukama mu nda abanyagihugu urumva rero intwaro mbi ni intwaro yo kwiba na opression ubu ntakundi rero ubu rero ntituma rero ibintu bikenewe rero nuko umuntu araje n'ibintu bimaze kuba abanyagihugu bahagurutse muri bihugu bya Tunisia muri Algeria n'iza Sudani
ikibazo
ajyanye abantu barahagurutse
ibyo kurwa mushikana he
afate mu bintu wese azoza kwabo mugabo ingorane bafise ingorane zihari gushika n'uno munsi mu bihugu byose nuko habuze indongozi zo twakwita representation politique
mushike nahe nyangoba namwe nashaka nyine mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo c'urambe ku butegetsi urambe burengeye ni ibihugu bike cyane rwose aho usanga umutegetsi nka perezida atwara imyaka irenga 20-30 ibyo bishika cyane cyane mu ntara ya Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere uruhara rw'iyo ntwaro yo kuguma ku butegetsi bwo mu ngorane zose Afurika ibona n'uruhe
ingorane si ibiburambe ku butegetsi kuko bamwe bakunda kubivuga iyo ushobora kuguma ku butegetsi imyaka myinshi none igihe warongora igihugu aciwe neza igihugu ku neza y'abanyagihugu nta ngorane ndavuga hariho mutama aba yarongoye igihugu imyaka ishika 50 cyangwa irenga igihugu cyaho mu bana Cuba kuva byose hari mu ijuru yakoze neza ariko yararambye ku butegetsi ariko muri rusange abanyagihugu bo muri Kiba naho ubwo rugo rwarutura murimwo rwabakeye ibomo n'igihe abantu barishobora kubaho bakiga ku buntu bakibuza kubuntu
ariko n'abahunze intwaro yiwe bari benshi
bihambaye kuvuga nk'uko Paulo yabivuze nuko aha mu bihugu byacu nabivuze abategetsi n'abagera de d'entreprise de l'Occident nta ubutunzi bw'igihugu ntiburi mu minwe y'abanyagihugu bakorera bonyine ubwo twabivuze bahura bafise n'imitahe murajya amashyirahamwe mpuzamakungu bita ama militi nasiyonali iyo icyo yose icyo kibazo koko ikibazo kiri kugene hukubwa iki kugira ngo twikukire koko abanyagihugu b'ibihugu byacu byo muri Afurika bafate mu minwe ubutunzi bw'igihugu bwabo babufate mu minwe ariko icyo nticoroshe kuko nabivuze kuba coroshe kuko abagize akanyarigabo barabica batakwishi bakagira kudeta ari no gitumba bafise ayo mabazi militaire hirya no hino muri Afurika wiyumvira yuko yaje gukora iki yaje na mabazi y'igipfure abanyagihugu abanyafurika
ego reka n'umushinjacyaha Diome de Misigaro nawe nyine agira icyavuze ku butegetsi eka ku bategetsi kenshi kenshi usanga bamara imyaka irenga 10-20 ivyo bishika cyane cyane muri ibyo bihugu turiko turavuga icyo nico ba ari kimwe mu bintu bituma ibyo bihugu byama mu ntambara zitavanako
eko na oya cyano uvuga ko harimo ego cyane oya iyo maze umwanya muremure ariko wonona no kuva wakirikare ibintu bitarazamba kurusha hari cyuma mwanya muremure ukora neza nka karorero ntoza tanze shora kongera kwa kandi Angela Merkel amazi imyaka ingahe abadagi nta kibazo babona mu kubera ko mwanya wose yatwaye kununi yaraduze byose byabaye neza ikibazo muri Afurika nkuko umushinga ntanyango mabivuze nuko badakorera abanyagihugu benshi mu babo badakorera abanyagihugu yanatanze n'akarorero yuko ari abanyagihugu umenye ko uri mu nzira atangura yatanze akarorero kanyere muri azikongerere yabayeho murafise ubwororero bwinshi bw'abanyafurika bagiye bicwa kubera ko uvuze ijambo no rero ikibabaje muri byose nkuko nabivuze mu kanya gaheze ni ukuntu twebwe tugomba kwama duhabwa agira ngo twige kandi ari byacu uyu muntu araje azanye militi nasiyonali akubwiye ngo fata ibi wenze ubwa mbere ugiye kujana iyo ntwara 80 abanyagihugu tubibagire uzo kuzanira inkono n'amakambi iruhande yawe nta kibazo aho niho ibintu bitangura gupfira ikibabaje ni kimwe wewe uyu uhagaze uri umukuru w'igihugu ukavuga uti ibyo bintu jewe ntacyo fata bafata ubundi ruhande yawe akabifata niba atangura kukwica reka duhere muri Burkina par exemple abantu babiri ba mbere aribo bagize revolution hamwe bari nk'abavandimwe umwe yarakoreshejwe yica umuvandimwe w'iyo mugabo ingene bihera aragukoresha hageze aho bakwire kurojya kwisheshe tukutana yambaye yaratubose nawe bakakwiruka ahubwo baga kirena ni masosiasi ni zako alibi nchi wivyo wabi mwago akongira makanabi suwi rako ugasangu mwanya wosi mwawai mbeshi mifani hundu mwato wa mwuri Afrika
ego me
jesu wangu nukuta kitu wivu saku marumanya mwuri mwuri ego na oya alawamara mwuri mwuri akakiricho wa mara anawamara mungufi kakiricho wa mara
ego me
ukulero jondi watako vipu kunu wewe utuwae witao
na wanyagihugu igihugu cyaho muri bakeje nishino tano eh professor Paul Nkunzimana hari akizera ko ibintu bizoteba bigahinduka kugira ibintu bihinduke ika Afrika ifate intambwe iterambere abanyagihugu ntibame bariko barashihana huko guriki inyishu zoba izi
ariko urakoze ariko imbere yuko nakusa bishobora kubona nakanaje kugicumbuze akuzetse bizo kuramba ku tegesi kuramba ku tegesi n'abako ko ifo kuraba ibyarije neza bo nyango barabishije mu gatoyi bo hariho abaramba ku tegesi kuri yuko ajeje kugubona babakunda babona neza bo yasara ko muri komunikira n'ibyo muri kiba wala nubonye na abakiba bo muri kiba barashe yuko kwigisha abantu abana aba n'atsinze mu buvuzi gusa naho bazagufasha no ku abaganga bajya gufasha gukina bajya gihugu indwara mu bihugu byinshi muri Afurika reka mba noneho ni burayi ejo bundi ibiza za covid abakize bajya gufasha mu gihugu bo iburaya bo iyo uzejya merkse gituma amaze gutegereza mwaya muremure si kubera yuko atwara neza na gatoya ahubwo ni uko ijya koalisiyo yaduzenye bajya ba spd parti social democrate yo mu budage ishyigikiye ikorana na fedeu ikorana na muzenye gusa ni uko hari amagreve menshi mu budage cyane uraze mu bakozi ba leta cyane uraze mu bekeye inzira za gari ya moshi yakiye kubanya nuzenya akarusho kukuja mu rugo izabukunda ibintu zahamagrede menshi mu butazi uba basuba yuko leta atwara neza gusa ni uko hariho umugambi witwa sbr witwa kose wikira abakozi ariko ukorana na merkez ijya fide wiwe bo twese rero z'umuriro muri Afurika ukuntu umuntu yokwibaza akazoza ibi bijya bihari muri Afurika muri iki gihe bijyanye bizohera abanyagihugu abakozi abanyagihugu bazorondera inzira n'ubu bamare ko barayirondera bazorondera inzira y'uko ubutunzi bw'ibihugu intwaro zose ziba igihugu kandi izo zaratanguye nabikunze kukanyagahezi zatanguye muri za Sudan zatanguye muri zatanguye no muri Mali zatanguye no muri Burkina muri Algerie muri Tunisie muri Egypte kuba bya byose twari ko byaheze hariho ikigwa abakozi b'abanyagihugu batoye muri ibyo bihe urumva rero inzira ihari yuko abakozi ugwaruka abanyagihugu baja hamwe bakiyungunganya ibyo twita organization kwiyungunganya bagashyiraho amashyirahamwe yabo yigenga harimo n'imigambwe yigenga iharangira abakozi b'ugwaruka abanyagihugu ibyo rero bizotuma yuko ubwo butunzi bwose ubutegetsi bwose buja mu minwe y'abakozi abanyagihugu b'ugwaruka hanyuma rero akazavanurwa rero n'ibyo bihugu by'ibisuma byose nabyitse mu rutuwari ega bita bihugu bubiri buriho kubera Congo Nacho ituma usanga abajya mahanga abanyasoda adashaka kuhava ariko mugabo abanyagihugu abakozi abanyagihugu urwaruka inguvu barazishishe kugira ngo birukane ayo ma multinationale kandi bakandi n'icyo nshimikira ko
kandi bagakorana n'abakozi bo muri izo bihugu bindi nazo bisa yuko bikomeye kuko nabo nyine barahonyangwa nabo nyine agace kabo kamerewe nabi kubera yuko intwaro atari intwaro mbi intwaro y'ubusuma intwaro
la exploitation d'abord
muri bizi urambe nagombe gutanga nakandi karorero ariho umushinga naye yahoze ari premier ministre wa Malezi yitwa Mahathir ariho kuva ku butegetsi bwa imyaka 94 yabaye umukiganje wa mbere kuvangira ngo yabumaze ko imyaka 20 irenga kandi yaragerageje yabanje kuva muri banki mondiale no muri FM kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiwe buduje kandi bwaraduze muri Aziya urazobibaza neza rero uti kwa icyizere kiho nyine kuko mwarimu Paul wajije kubivuga turibona gute hariho ibimenyamenya bibitwereka muri ibi bihe turabona hirya no hino abanyagihugu binagata ariko baraharanira ukwikukira kwa Afurika gushinga Leta Zunze Ubumwe za Afurika ndabona ngo bitwa Kemisbeba hari n'abandi bandika ibitabo abo bapolo barandika ibitabo n'abandi bandika ibitabo kugira ngo abanyagihugu abanyakazi abakozi cyane cyane abo bato bato bamenye ukuri igihe batazi ukuri bazobayobora nk'intama igihe yambaye nuko abo bose bamenye ukuri ibyo rero izo nyigisho zirakenewe zigaca mu migambwe mu mashyirahamwe hanyuma ayo migambwe ayo mashyirahamwe na cyane cyane aharanira ukwikukira kuko ntushobora kubaka demokarasi utikurukiye bakagira urunani tuvuge mu gihugu cyose ariko ntibigarukire ngaho igihugu kimwe cyonyine kigoye kwikukira barabisabya nkuko bamwe bakigerageje igihe twikukira abazungu baciye baca n'ibihugu amacakubiri ari ibihugu bitatu Mariya na Senegal ngira na Guinea Conakry ase kuture bari bagize urunani baragira federasiyo bararusambura rero ibyo bihugu rero bimaze kugira urunani bikagira urunani kugira ngo maze tukubaka sinzi ko nubyita Leta Zunze Ubumwe za Afurika z'abanyagihugu icyo aho honyine n'ingwano zoca zirangira muri Afurika kuko ntawe uzoshobora kuza ngo araje kurwanya muri Afurika naho twakora gomba tumenye icyo twayikora ntawe uzoza kurwanya Afurika nzima ngo ayishobore ndetse n'ingwano nyinshi ku izi zorangira igihe twokubaka Leta Zunze Ubumwe bwa Afurika y'abanyagihugu aho ntangeka ibyo byoshobora guca birangira izo ngwano z'urutavana ko hirya no hino zoshobora kurangira ibyo rero bisaba umuntu make kumenya ukuri kugira urunani hagati y'amashyirahamwe afise ibyo byumviro kandi biratangiye kwigaragaza ngo ku wa gatandatu no gwa karorero ngaha ipari harabaye imyerekano ikomeye iguharanira ubumwe bwa Afurika ukwikukira kwa Afurika yahuje abantu ari ubwa mbere abantu barenga 2022 harimo amashyirahamwe menshi imigambwe myinshi babigiriye ipari urumva icyo ni kimenyamenya ni nk'ibiti ko turaganira mwebwe ku maradiyo ku mateleviziyo mukaja muratanga ibiganiro ngibyo abanyagihugu baba ariko barabyumviriza nawe nyine mukabahije ngo bakabyumviriza
yego demede misigaro mweho murase kizera ko indiane za politike uruhaga rwa politike ika ingwano zitavana ku muri Afurika zizoteba zikarangira
akizere kariho ntambwe gushimira abavuze imbere ya nka byose bayivuze ariko nshaka kongera ko nubwo babiciye ku mayange njye ngomba gushyirangije ko n'urwaruka rwa Afurika bijya ibintu ufite ukabyita mu ngorane niba ubishikiriye urazi ukuntu bigumya igihugu ikontine ya Afurika niyo irimo urwaruka rwinshi urwaruka rusa n'ubwibagiwe hamwe hamwe urwaruka rweza amashuri ntihagire ikintu babona urwaruka rubona ibyo bintu biriko birarengana urwaruka ruri informe ko igihugu cyabo gitunze mugabo atakina kimwe bakuramo urwaruka rubona kure ruvuga ruti ngiye hamwe n'abanyafurika bose ngihabe igihugu kimwe nk'uko umushinga nanyagumaje kubivuga tubere hamwe turi benshi uvugire hamwe
kugwaruka shirafatazo rwatugwamwe turakuze turiko turi vuga bugende mugabo iminsi ikiraza kuko nabo ntibazemera kwama bariho bitongo turafise ibiturabizi twaragize mu mashuri mugabo tarakina kimwe tubibonamo cewe ndibaza ko hari ucizere cuko ugwaruka gwacu rwabandye rukorera hamwe mu minsi y'imbere azoshahukira ntabwo mvuze ngo nabakuze abakuza ahubwo bo bimboneza bakavuga ukuri ubutunzi dufise n'igitungo ubutunzi tutatwegereye wewe Frederico ako kazi nawe uri kuri ko nk'uko nyamama bivuze ukora ku radio ikibi ni uko amakuru yo hageze aho bari abantu bama bariko bariba nawe afite ubundi buhinga bwo kuvuga ko atari byo ari ibinini n'ibi byoshe bipiburaya byoshe bibino iwacu atakiriye ariko ugwaruka ku minsi ihera tujya gwaruka rupfira mu mabahari bagerageza kukiburaya kuraba ukuntu bobaho bari abantu bagerageza uko bashoboye ibyo amavisa sinange kaje kuraba nari abadokumenta gukora bimwe by'uburetwa nandi ndonke makeya bakaririmba bazovuga ati ingwando buri ngahe wacu
yegome
natwe turahakwa eko murakoze
mukurangiza kiganiro reka tuvuge no kwibaza bihambaye cyane rwose bibuza kenshi na kenshi bigo bikiri mu nzira y'amajyambere gutera imbere aho navuga icyozwa wajya gateka akazi na muntu ikahamwe na ruswa n'ibiturire ivyo n'ibibazo bisubiza inyuma ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere mushiya ntahe Paul Nkuzibana ivyo bibazo mubivuga ko iki mukanya gato
Ibirere kana yuko Burundi gasubiye inyuma mu myaka 1960 ariko ntaririho ubukene buhari buri bwagwijwe na kabiri cyangwa na gatatu urumva ibyo byaruswa n'ibindi ibyo byaza mu bihugu hariho exploitation harimo ubusuma urumva hariho agatinyi gukinyiza abakozi n'abanyagihugu n'urwaruka ibyo ni ibintu bisanzwe bihari urumva rero ibyo byaruswa bijyanye n'intwaro ihagaze ku mali agakapitalizmu ni nk'uko uvuga ati umuntu arahema kapitalisme rero intwaro ihagaze ku mali urumva iriho irahema ihema corruption ihema ubusuma urumva nta kundi bishobora kugera kandi ibyo bihari muri afurika biri mu bihugu byose mu bihugu byo muri afurika byo muri amerika y'epfo hanyuma no mu bihugu bya zari mu buseruko kandi bikaba no mu bihugu bya burayi mugabo ku rugero ruba yabaye cyangwa heje kubaza ibyerekeye icyanye ibyerekeye ukwigenga le liberté icyo ni ikibazo nyamukuru dufise muri ibi bihe kuko ibyo byose ntibizoshoboka abanyagihugu bonyine abakozi abanyagihugu n'urwaruka batarwanye bagashobora kuronka ubwigenge mu byerekeye gushora ibyumviro byabo amashyirahamwe amasendika kuko urumva nko muri afurika bakoze kuri intwaro zishobora kwemera yuko amasendika akora isendika nayo ikaba ari ikintu gihambaye cyane mu byerekeye abanyagihugu abakozi n'abanyagihugu hakaba imigambwe yigenga ishobora kuba ukwigenga kukumenyesha amakuru icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose kubera yuko abanyagihugu barakeneye kumenya inkuru barakeneye kumenya ibintu byose bikorera ku isi kugira ngo ntibagende bashobore kumenya ukuntu bashobora kwigenza urumva rero ibya ta liberté de presse ihari mu bya ta liberté uburenganzira bwo kujya mu ibarabara gushyikiriza ibyiyumviro ibyo bihugu bya afurika bigomba bibara bisambuka ibyo rero abanyagihugu abakozi abanyagihugu n'urwaruka niyo ntambara bafise
yego mu kanya gato mushyira nawe nyangoma namwe mutubwire ibibazo bijanye na ruswa n'ibiturire eka n'icyozwa ry'agateka kazaze na muntu n'ibibazo bisubiza inyuma cyane rwose ibihugu nk'uko twabivuze byo muri afurika n'ibindi bihugu byose bishobora kuba aho agateka kazaze na muntu eka na ruswa byarimo ntabwo ibyo bintu byorangira gute
Ego nibyo nuko twaje tubivuga bya bihugu byamye birya imitsi Afrika byarashitse ku butegetsi abategetsi koko babikorera ibyo bita dictature bashobora kubikorera bateye iture abanyagihugu bakoresha intwaro z'umukazo bakoresha intwaro z'igitugu abo nyine badahe ijambo abanyagihugu ngo bashobore kuvuga ibyo biyumvira haba mu nyamakuru cyangwa mu manama n'ibindi rero nkuko kubabaza mu gihugu batubahiriza la liberté de la presse ngo bivuze mu kuvuga umuntu icyo ashaka ko yumva uko yumva bo n'iby'igihugu ntibamutoteze ni ukubarira nguko kuri ibyo byerekeye ni uguhara n'akaro nano gatanga kuri ibyo rimwe naragerageje hariya mu gihugu nari mu nshingamateka kugerageza kuvuga ibitagenda neza mu ntumbero ndetse bagomba kubaka ariko baciye bangura ko iminite baciye kugira ngo bashobore kumfata bambuze kubandanya kuvuga ibitagenda neza kugira ngo bikosore kandi aho twabivuga ku neza yabo urumva rero igihe abanyagihugu bose babatumye guceceka badashobora kuvuga ijambo guserura ibyo bagona riri ku mutima igihugu ntigishobora gutera imbere icyo nuvuga kuri ibyo byokogwa ubuntu burihabwa ubwo bwigenge iryo jambo izo demokarasi ntibazoyibaha ku isahani nyine bo nyine abanyagihugu nibo bazokunga urunani abanyagihugu abakozi urwaruka bazokunga urunani kurya tumaze iminsi tubibona hirya no hino biriko biraza kugira ngo basenyure ubutegetsi bubakandamiza ubutegetsi bwateri gitsure ubwo butegetsi bwabatse ijambo ubwo butegetsi butubahiriza agatekamuru babusenyure bashireho ubutegetsi bwabo
ijambo rya nyuma mushya na hegemede misigaro kubyerekeye icokorwa kugira ngo imigenzo canke nyifato kurya ruswa no gucyoza agatekazi na muntu cyane cyane muri ibyo bihugu byo muri Afrika birangwa mu bihugu byo muri Afrika bituzwe hukorwa iki
murakoze Frederic rimwe na rimwe turakwiye kuba twibaza mbega ruswa kugira ngo yimonogo zigere naho ari umwe ngo abanyamakuru basigaye bandika gusa byapfuye ndashimiye inyishu mushinga n'inyango matanze bajya batukoroniza n'ibyo birimo uragenda ugafata nk'umuntu ukamuha umushahara w'ibihumbi 200 ukwezi afata ari mu nzu y'ibihumbi 300 akeneye kurya akeneye kubaho niyo havuye ajya muri expresha kuvuga ati n'ikaramu nayo nyine igiye guhabwa hari ibintu kugira ngo icyo giturire gishike umuntu baramukenesha bakanamutumayo akora n'ibyo atokoze ariko tugiye ku bintu bya expression nta hantu namwe utumva ko habaye expression ari byiza cyangwa ibintu bya manifestation kwigaragambya bikare kugwa niba manifesta uturira wica abantu iyo nikiri manifestation iyo niyo bita subversion ou révolution donc tuza kumvikana kuri expression mbega manifestation yoba ari pacifique cyangwa yoja muri ibintu by'ubwororo kubera ko manifesto ni expression n'uri ku butegetsi umuntu ariko ara manifesta aravuga ati aka kantu umuntu nanakibagiye bagiye muri manifestation baranyibukije reka ngaruke hakiri kare mugabo wa manifestation zanye na anarchi turabyonona kubera ko batumva ibyo tuvuze ibi kibaye manifestation ni za reaction kandi ugiye kubiraba kenshi usanga inyuma hariyo bimwe abafaransa bavuga ngo ukuboko kutaboneka inmain invisible ugiye kuraba ugasanga babandi nyene
abanyagihugu bonyene bagira manifestation bakagira service d'ordre bagakingira manifestation kugira ngo ntihagire umuntu abinjiramo ntihagire umuntu ayivamo aje gusaba ikintu kandi nanoneho izo manifestation ziba zaringanijwe ku buryo yuko n'ama service ajejwe umutekano nawe nyine akingira manifestation
Professeur Paul Nkunzimana ndagushimiye cyane rwose ku vyiyumviro birashimwashikirije mushya na nyangoma namwe Leonard ndabashimiye cyane rwose ku vyiyumviro mwashikirije ndabashimiye namwe mushya nahe Diomede Misigaro ku vyiyumviro byiza mwashikirije
murakoze
Murakoze
murakoze cyane gose turabashimira namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi muri sanga turabateye akamo kandi mwandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika mugire amahoro mwese.